iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 18 Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubahaye ikaze mu biganiro vyo kuri no saha. Mu Burundi tubibutse ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 22, 19, 25, 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese.
Twebwe n'ukuri impunzi zanduta n'ukuri turageramiwe kandi turageramiwe gosi 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 abo mudutabarize makungu mudufashe.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania, avuga ku bitero bimaze iminsi byumvikana byibonekeza muri ako karere. Ni inkuru tubafitiye mu kanya. Ikaze mwese. Mbere ko tujya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi, reka tubanze tuje hirya no hino ku isi. Twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Inama y'igihugu ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu cya Algeria yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko bidashoboka ko hatunganywa amatora y'uzosubirira Abdelaziz Bouteflika yarategekanijwe mu kwezi kuza kw'indwi itariki ya kane. Ibyo byashikirijwe inyuma yaho amazina y'abakandida babiri bari bamaze kwiyandikisha yasubijwe inyuma. Iyo ngingo ifashwe inyuma y'indwi zari ziheze hari imyiyerekano yasaba abategetsi kwigiza ayo matora. Perezida w'imfatakibanza Abdelkader Bensalah niwe agiye kuzotuma ko umurwi utunganya amatora, kandi aheraheze n'ivyayo matora gushika umukuru w'igihugu mushasha arahiye. Ibyo byashikirijwe n'inama yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu. Ayo matora yari yamirijwe bikomeye n'abanyagihugu muri Algeria, aho basaba akagwi k'abategetsi bahoze ari Somambike na Bouteflika gukinjura muri politike imbere y'uko hatunganywa ayandi matora. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi w'Imana yarafashe indege mu rugendo rw'iminsi ine ku mugabane wa Buraya. Bitekanijwe ko Trump ashika i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza kuri uyu wa mbere. Mu rugendo rwiwe ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Melania Trump hamwe n'umwana wabo, atekanya kuzobonana n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri, kandi azoshika no muri Ireland. Abazosaba viza zo kwinjira muri Leta Zunze za Amerika bagiye kuzosabwa gusigura ingene bakoresheje imbuga zo guhanahanako amakuru za social media hamwe n'ayandi makuru y'ivyo bakoze muri kahise. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa Amerika bushikiriza ko bazoza barasabwa gushikiriza kahise k'ingene bakoresheje izo mbuga mu myaka itanu iheze. Basabwe gutanga nimero za telefone zabo, amadresse email yabo, ingendo bagize mu makungu hamwe n'ibihugu birukanywemo. Bazobazwa kandi nimba ubwabo canke uwo mu muryango wabo yarifatanije n'iterabwoba. Ayo mategeko mashasha byitezwe ko azokora ku bantu bababa imiliyoni 15 ku isi barimwo impunzi zizanwa muri Leta Zunze za Amerika, abifuza kuhabandaniriza amashure, abifuza kuhakora imigambi y'iterambere, abifuza kuza gukora canke gutembera. Abatazokorwa ko niyo ngingo n'abadiplomate hamwe n'abategetsi. Sentare y'i Baghdad muri Iraq ejo ku munsi w'Imana yaraciriye urubanza rwo gufa abafaransa babiri ibagiriza kuba barifatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu. Iyo ngingo nshasha ya sentare ishikanye ku gitigiri c'icenda abafaransa c'abafaransa baciriwe urwo gufa mu ndwi zibiri ziheze. Abo bari mu bafaransa 12 bari bafungiwe muri Siriya inyuma yo gufatwa n'umuhari w'abarwanyi ushigikiwe na Leta Zunze za Amerika, mu nyuma bahabwa Leta ya Iraq mu kwezi kwa mbere. Ubufaransa bushikiriza ko buzokora uko bushoboye kose kugira abo bantu ntibanyongwe muri ico gihugu ca Iraq. Ibombe yatezwe mu modokare mu gisagara cha Azaze muri Siria yaraturitse jo kuwimana ihitana ubuzima bw'abantu 14 abandi 20 barakomereka nkuko byashikirijwe n'ishyirahamwe ryo muri Siria iharanira agateka kazi na muntu ababibonye igihe byaba bavuga ko iyo bombe yaturitse igihe abantu bari ko barava mu musigiti inyuma y'amasengesho yo kumugoroba nta muhari numwe uriyitirira ico gitero chaturiye chongera kiranasambura amadirisha y'imangazine zari hafi yaho. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika gishikiriza ko gifise ubushake bwo kuganira na Iran atakibanje gusabwa mu ntumbero yo kugabanya icuka kibi kiri hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Ariko umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Javad Zarif yashikirije ejo kuwimana ko atacizere cy'ibiganiro abona na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Aloyz Bigirimana kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Turamushimiye, tubibutse ko turi no kuri site yacu ya internet aho mushobora kumviriza amakuru. Adresse ni wezi3@radioyacu.voa.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere muri Tanzania. Ibitero by'iterabwoba byabaye mu nkambi z'abarundi bahungiye muri Tanzania. Impunzi zibivuga ku iki? Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika James Joven yatembereye inkambi ya Nduta baramubwira uko bimeze.
Twebwe n'ukuri impunzi zanduta n'ukuri turageramiwe kandi turageramiwe gosi 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 abo mudutabariza makungu mudufashe kuko twebwe kweri biragoye 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 gosi kuko n'ukuri turi hafi y'igihugu kabisa turi hafi y'igihugu hari habavayo baza ugasanga baraza ugasanga barekubafashwe n'abapolisi ugasanga bitangiye amahera bagaca babarekura nabo hagendane ntuzi ico abatwayeyo kweri turageramiwe gosi gosi turageramiwe
utekano mpunzi kwe ntibifashe neza aje mpunze kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'umutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhunguwe ku nkoni mugobo ku umutekano umukenyene wafatiye ku moko twamaze igihe gito rashya turahunga kandi ubujye twahunze umengo twahungiye imvura mu mukuba bivanye nuko aha hantu turi kweri nta mutekano uriho na gato.
Twebwe aha n'ukuri turafise ingorane nyinshi kandi zingorane n'ukuri turabona ko zirarengeye ku mwana w'umuntu agihema. N'ukuri turasabye yuko mwadufasha mukadukurikiranira mukaturabira n'ukuri ibi bintu mukaturabira natwe yuko mwisunze yuko natwebwe turabana babantu mwisunze ko turabantu bahema kandi bahumeka kandi naho ego turi impunzi mugani sikuvuga ngo turi impunzi zapfuye cyanke sikuvuga ngo turi impunzi zitagihema turahema n'ukuri kandi mu buzima bwa misi yose ndibaza yuko atacyo twacumuye ku mana natwebwe ko twobikora.
Kimwe gusa rero nanje nashaka gushikiriza ikibazo kiringa mu nkambi nuko ino nkambi atamutekano twironkeyemo cya muntu wese aringa mu nkambi abona bwije akaganya yabona bukeye akaganya. Kimwe gusa rero twasaba umutekano mu bantu bari imbere kare bo turwane bakatuvugira tukaruha umutekano ko twebwe abantu bari mu nkambi ya Nduta novuga ati nta mutekano tugenda dufise na uhagaze hehe uhagaze kubwo kubantu kira muntu w'umugabo wese ahari ngamu nkambi ya Nduta twafashwe nabi ukuntu dufashwe nabi sikindi nuko baduhimiye baduhayirondo ariryo turarako gasanga kira muntu wese ahimirizwa kuri irondo uri impunzi wapuye mu gihugu cy'u Burundi uje kuronda ahantu ho mutekano ahantu sababu burinzi none twagize dushinga aha habwo habwo bwa burinzi duhabwa marondo
abapolisi yakuza kuraba bakanyaruka bacha baza haci nk'amasaha abiri bo bico baza baza babaza ngo barashitse bakitorera ibirombora kweli natwe murakwiye kuza mukaturaba murakwiye kuraba ukuntu ngere mu tugenza kubwo umutekano muke dufitiye ngaha mu nkambi mbere twe kabanyagihugu turafise ubwoba yuko tuzohava dutegwa kabisa murabe kungene icyo mwadukorera kubera turagowe umuntu kweli aragowe turageramiwe kabisa gosi mudutabarize amakungu mudufashe twebwe n'ukuri ku bwacu nitwoshobora mudufashe ariko mudufashijemwo muzaba mugize neza
yego ibyo bintu mubidusabiye mubidusabiye bigakorana leta ya Tanzania na HCR zo babyiza tukavuga ngaha n'ukuri Imana yabidufashije kweri kuko nibirebire nibirebire nk'amasoro yararavuga ararenze yararenze cyane abantu turibwa abantu turicwa tugiye nyuma y'inkambi nkatwegwe dusanga dusohoka kuza kurima ngo twegwe dutegenda duteke ibigwanisho ugasanga tuciye dufatwa n'abajeje umutekano wa Tanzania ngo yatwegwe twarabajambaze ugasanga abajambaze bonyawe so bafatwa twebwe impunzi nitwe tuko turahohoterwa nitusanga tuko turahohoterwa kandi ababikora bava mu gihugu mu mupaka ngo twaje duhunze kandi abo bantu tuziyo baba mugatwumva saa moya saa 12 bamaze kwinjira inkambi kandi n'abapolisi baducunze nta n'ukuntu boza kubita ko kuko baza ari gitero gikomeye mudufashije ibyo bintu mwamukoze cyane gose
none rero n'ukuri cyo twasaba mwebwe yuweni mwebwe ababyeyi mugagaza mukara bagateka kacu ukuntu mwokagarukira kuko agateka k'imunzi kwenti kubahirizwe bamwe usanga bishiwe inyuma y'inkambi abandi bagiye gufungwa bakanyuruzwa ni benshi bagenda gufungwa kuba ngo umuntu wawe ari mugasho mugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe nta utuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azota ukazobura bamwe twumva ngo bakorerwa muri ntuzeye muruzi witwa muragaraze ngo bagaburirwe ingona sinzi rero yuko ivyo bintu mwe mwamubize ba nta twahungiye nta twahungiye nta twavuye nta twaroye sinzi abazize umutekano yuko nabo nyene bafisemo uruhara yuko boza barahungabanya umutekano wo barongo wabo bazeje kubukingira namwe kweri muturabe muturabire kabisa iyo twohungushe tworetse ayo twohungukiye naho naho nyene amahoro ntiyifashe neza abantu birigo baricwa nabahungutse uhungutse kurara ku mugono bahakwica hariho nabamaze kudushikira basubiye mu ikambi guhunga kandi kubwo umutekano wabo muke rero turasaba turasaba kweri kwe impunzi twababaye mudufashe mudufashe kabisa muri ukuntu twihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro kuko mu Burundi ntitugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza
leta ya Tanzania n'ukuri twayisaba nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nkuko ari umuvyeyi kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobora kuyante kuzibona none mwumva nkuko nkuko batwakiriye badukunda nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nkuko babisavye yuko botugwanira nuko ico basavye abadushikira imbere abashikira leta ya Tanzania bari heje mu butegetsi batwakiriye n'ukuri batunga ubuzima bwacu nkuko nabo batunze ubuzima bwabo kuko nitwibikoko tubabantu nkuko nabarabantu batugwanire cyewe no kuri kintu asaba cyari cyo kuko ndavye umwanya kuyundi amasoro aguma avuga ngaha mu nkambi ukiyumvira ko tubikoko by'ibinyamaswa tukaburamo na kimwe ukwebega ko tubabantu baje kudugurisha cyanke no kuri ni mu dutabare mu dutabarize no kuri leta Tanzania twiyumvire nkuko yatwiyumvira katwakira idutunge ubuzima bwacu
abo rero bari impunzi z'abarundi mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania ku bitero bimaze imisi byumvikana muri iyo kambi tukiri kuri iyo nkuru nyene urunanirwa amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Burundi FOSCE ryasohoye itangazo kuri uyu wa mbere ruvuga ko vyihutirwa gutabariza abarundi bari muri iyo kambi Ugoruna ni rusigura ko ibitero bimaze imisi biba muri iyo kambi n'ibigwanisho bihatogwa biteye impungenge cyane ikindi ugoruna ni rusigura cyaratumye gutabaza nuko impunzi zifatwa ziriko zirashaka kuja mu bindi bihugu zifungwa nk'abagizi ba nabi mubandikiwe n'iryo shirahamwe kugira batoregwe umuti ico kibazo ni ishirahamwe mpuzamakungu ONU leta ya Tanzania n'umwanditsi mukuru ajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu mu ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Burikaneza ku murongo wa telefone yatugira ibindi byari biri muri ugo rwandiko. Eloge, muri make ugo rwandiko rwavuga rute?
Egomere oyana muri rwanda ko bimata 18 n'andika mashyamba banki kizita bya Afrika mu bindi poste byerekana bitandukanye kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ndetse bamwe mu kwa kabiri byerekana ko impunzi z'abahinzi zicugarejwe. Ubwo rwandiko rwerekana ko kuva muri uko kwezi kwa gatatu hagati impunzi zirenga 70 zafashwe n'inzego z'umutekano za Tanzania ziko zigerageza guhungira mu bihugu by'u Rwanda hamwe na Kenya kubera izo mpunzi zibayeho nabi. Ubwo runani ukavuga ruti ibyo niba ari kubona abantu bavuga ati turasigerejwe hama tugiye guhungira ahandi bagahita bafatwa nk'inkozi z'ikibi, hanyuma kugaruka ku bintu byagiye bivugwa mbere n'ibya Amerika byakoze ko aho hagati mu mpunzi mu makambi impunzi zatangiye kubuzwa kuza hanze y'amakambi kugira ngo zije mu masoko zisangiye n'abatanzaniya bita mu ngabo muri Kiswahili, munyuma bikemererwa kubaka amasoko imbere mu makambi ariko n'amasoko mu nyuma agahava akabomorwa. Kandundura rero ku bw'igovernment bw'amashyirahamwe kandi bigeze bya politiki force ni ibigwanisho no gutorwa mu kambi ya Nduta harimo amazina n'abagera ku 23 intare y'ubwoko bwa Israel n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Rero ku bw'aho bakabona ko ibyo ari ibintu bitegerejwe gutorwa umuti vuba bwango, hiyongeye ko abapfasoni n'abigeni bafatwa ku ngufu iyo bagiye kurondera inkwi cyangwa kurondera utuzi mu migezi, hamwe rero n'abakubitwa muri ayo makambi nk'uko Fosi yabyerekanye mu gicapo yatanze kimwe kita kabiro mu gipaka cyerekana ko byagiye byakurikirana kuva aho mu kwezi kwa kane. Muri ako gasaro se bivuga ko ibintu ahanini byagiye kugorana aho abakuru b'ibihugu babiri bahuriye, ni ukuvuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Pierre Nkurunziza na mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho bahuye basaba impunzi gutahuka. Kubwa Force ibona ko Tanzania yaciye yihutira gushaka gusugereza impunzi z'Abarundi ngo zitahuke ku nguvu n'ubwo atari byo abakuru b'ibihugu bari bavuganye.
None kuri iki kibazo cy'ibyo bitero abanyagihugu bariko baridogera ukuntu abapolisi batariko baritaho umutekano wabo, leta ya Tanzania hari kirashikiriza, hari kirahinduka kuva ibi bitero bitanguye kuba muri iyo nkambi?
Nuko mbere y'umusenange wa muri leta ya Tanzania yarikihinduka ahanini yavuze ko n'abarundi bari bateze umutekano muke. Ibi rero twese tukavuga ntibishobora kwihanganirwa, aho impunzi atacyo zigira zahunze ibyo zivuga ko zisugereje mu gihugu niba mu mazi gafatwa nk'abarezi ba nabi, akahubwo leta ya Tanzania n'inzego z'umutekano za Tanzania zifata abarezi ba nabi kubira hamwe aho zifata abantu b'ibikekwe cyangwa bikwikuriza ko ino bita bote micere mu rurimi rw'Igifaransa hamwe no kurondera ukwikurayo. Ibi rero nk'uko nanjye mbibwiye abategetsi b'abaturage ba Tanzania bagiye bavuga bati ahubwo hari bamwe muri izo mpunzi abemeza kuba nabo bari mu basenze umutekano muke. Iyi polisi ikaba rero yabyamaganye bose ivuga ko ari ibintu akamuntu yabyihanganira, ni nako gusaba mbere leta ya Tanzania yuko itegerezwa gufata ikibazo minini igasaba ubumwe bwa Afurika, igasaba cyangwa amakungurani n'umwanditsi agasaba ngo abagize ibibazo by'abasaba ubuhungiro abimukira hamwe n'impunzi ku rwego rw'umugabane wa Afurika, yuko ikibazo gihagurukira kimaze mbere ikamu ya Kenya cyangwa isa mbere n'irakabira gato kuko igivuga isi nimwa ramuka mubyirengagije mubyosa n'abagize uruhara mu mari y'impunzi nk'uko byabona.
Urakoze cyane Eloge Burikaneza, ugerageza uduhe iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere, hama wongere ukurikiranira hafi iyo nkuru n'iryo kete rironka inyishu muri aya mashyirahamwe yandikiwe. Urakoze cyane.
Urakoze nawe Uriana.
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri site yacu ya internet, adresse ni www.radioyacu.voa.com. Turashimiye bagenzi bacu badukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi. Turabandanya amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Tuje muri Congo, impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iherereye muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu ya Majepfo muri Republika ya Demokarasi ya Congo, zitangaza ko zifise ikibazo cy'ibarabara ndetse n'ikiraro kigera ku ikaburi iri muri village ya 50. Izo mpunzi zivuga ko iyo umuntu yitavye Imana zigenda zikoreye ikiziga kugera kuri iyo kaburi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari aho Irusenda.
Izi mpunzi z'abarundi ziba muri site ya Rurinda zari zisanzwe zishingura bitabye Imana muri gatunguru ya gatatu ari urugendo rw'iminota 45 n'amaguru uvuye mu Rurinda. Zivuga yuko nubwo ubuyobozi bw'inkambi bwabashakira imbi ryo gushinguramo bapfuye hafi yaho zituye, zifite ikibazo cyo kubura uburyo bwo kugeza imirambo ku irimbi kuko nta modoka yarigera aho bashize iririmbi. Nduwayo Pierre atuye mu Rurinda.
Irimbi iri hafi ariko ahagati y'irimbi n'amavirage kugira abantu basikane ikiziga ku irimbi. Hariho ahantu hagize hasatamuwe n'imvopfo, imvura kwera yari maze iminsi igwa ari nyinshi. Hari ahantu himburutse cyane, aho hantu harakwiye ikiraro, biragoragira umuntu azabukane hamayiti. Ni ukuvuga biratugora cyane, ugasanga abantu baenze kururuka baratoye ikiziga, abandi barahaye abandi, bigatuma bitugora cyane kandi harasubira no kuba n'isanganya bivanye n'abantu baba basiherekeje ico kiziga. Ikiziga tugitwara n'intuje n'amaguru tugenda mu isanda, tukagenda tugenda duhana hana abantu, nta modoka ihasiga. Twese twosaba n'ukuri abantu badukuriye nk'abakuru bahase cyangwa basene bura bakatwubakira ikiraro kugira tujabukane ibiziga bitworoheye cyane. Yego nimba ari nk'imoto tukifashisha cyangwa imodoka kugira ikadusikaniraho kwirimbi ico kiziga.
Izi mpunzi zo mu Rurinda zituye muri village ya 35, 47, 48, 49 na 50, zituye hafi yaho bashize irimbi muri village ya 50, zabwije ijwi rya Amerika yuko usibye kuba bijya bizigora kugeza imirambo kwirimbi no kutagira ikiraro gihuza ama village ya 35 na 50, zibangamiwe no kuba zituye hafi yaho bashize irimbi.
Arashobora kwaduka imyuka mibi bakagira ingwara, bakagwara ingwara binyuranye kubera iyo myuka mibi. Irimbi ni ukuvuga n'ahantu haba kwa ujya mwanya baca bahita ngo hari imizima abadayimoni bashobora kuza barazuka aho hantu kinjira muri zango zabo. Umuntu akiri umuntu sawa, ariko amaze kubika iziga haba hari ikindi kibazo mu bwenge.
Guturana n'irimbi hari ikibazo kuko muri ujya mwanya hashobora kwaduka nyine nk'uko umutama bikubariye, ibintu by'imizimu bikinjira mu bana bakiri bato. Ahantu hari irimbi kenshi hakunze kuba hari haduka imizimu ikinjira muri bajya bana bato kuko baba bafise umutwe woroshe. Nicyo kibazo twe tubona cyo bakiri hajya.
Ku bwa Mauro Samuel, umwe mu bapasiteri bo mu ngambi yo mu Rusenda, aramara impungenge z'impunzi zituye muri village ya 50 zisanzwe zidogera gutura hafi y'irimbi.
Kamono batera nuko boshobora guhumuriza cyane cyane abo bose bariko barahahamuka. Uwapfuye nta kindi gikorwa bagifise cyo kuzuka ngagirire nabi umuntu, ariko hariho n'ivyo abantu batizera ibijya bavuga ngo ni imizimu cyangwa imizuka. Ivyo navyo nibaza yuko hariho amashengero n'abakozi b'Imana bazosenga ntacyo bizoshobora kubagira. Mu kwizera kwacu twebwe ntidutinya imizimu y'abapfuye, ahubwo imizimu y'abapfuye nitegezwe kudutinya kuko imbaraga ziba muri twebwe zisumba imbaraga z'abapfuye.
Umuyobozi userukiye impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Nibizi Foste avuga yuko iki kibazo cy'impunzi zituye muri site ya Rurinda bamaze iminsi bakiganiraho mu nama ngaruka kwezi zibahuza n'amashyirahamwe akorera mu Rusenda, aho babasezeranyije yuko bagiye kubaka ikiraro gihuza village 35 na 50.
Hari ahantu baroseho gushingura abapfuye ubu gutwarayo umuntu aba yahwereye ni kibazo biragorana gose. Naho nyene bariko bari ingene bohubaka ikiraro kandi barabitwemereye umwanya n'umwanya gishobora gutangira kubaka.
Mwomenya yuko izi mpunzi z'abarundi zituye muri site ya Rurinda kubera gutura munsi y'umusozi usanga amazi y'imvura nayo umugezi wa Rusenda ateza isuri hanyuma akonona ibiraro amabarabara ndetse n'amatiyo y'amazi izi mpunzi zari zisanzwe zikoresha mu Rurinda. Vedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya, dukubitire mu Buganda. Abatari bake bariko barahimbaza imyaka 135 heze kuvaho abihaye Imana bashika kuri 40 bishwe bitegetswe n'umwami w'Ubuganda kuva mu 1885 kugera muri 87. Kubera rero ko abo bantu banse kumviriza bakumvira abantu bari bazanye idini ritari ryo bari basanzwe bamenyereye, rero turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Ignatius Bahizi hari mu Buganda hatubwire ibijanye n'ugo rubanza. Ignatius, turi kumwe ku murongo.
Yego, ndabumva.
Yego, ugo rubanza rutegurwa nabande neza na neza?
Ubusanzwe abo bihaye Imana bari abo madini ashatu, abakatolika, abangilikani n'abayisilamu. Akaba rero abakatolika n'abayingilikani bafashijwe n'ubutegetsi aribo bategura uyu muhango uba buri mwaka kandi ukitabwamo n'abemera Imana benshi kuva mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri Afurika, ndetse bamwe bakaba bava no hanze ku mugabane wa Afurika. Uko twabwiye uyu munsi akaba harimo n'abava ku bindi bigabane no mu Burayi no muri Amerika n'ahandi, ariko cyane cyane abo mu bihugu ari bibi na Uganda hamwe n'abanyayuganda ubwabo bagenda n'amaguru kumara ukwezi ibyumweru bibiri bava hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo bagire ahangaha aho umuhango yabereye ahitwa Inamugongo. By'umwihariko ariko uko hari hasanzwe haza abantu kuva mu bihugu bidusherereye nko mu Rwanda, Burundi, Congo, Kenya n'ahandi, navuga ko abo mu Rwanda bo batashoboye kuza kubera ibibazo bya politiki biri hagati ya Uganda n'u Rwanda batashoboye kuza kugira ngo bambuke mpaka baze kubana na bagenzi babo, ariko dufite amakuru ko bubahirije umuhango babikoreye mu Rwanda. Ariko abandi bantu basaga 700 kuva muri Congo nabo babujijwe kwinjira mu gihugu kubera ikibazo cy'uburwayi bwa Ebola kiri muri Congo kugira ngo bigatera hano ibindi bibazo.
None abategetsi ba leta nabo nyine baba bitabiriye iryo himbazo ry'uwo munsi mukuru?
Yego, haza abategetsi benshi, abayamadini, abapolitike, hari abasenyeri kuva muri za Nigeria, Afurika y'Epfo, muri za Tanzania. Ariko mu bategetsi ba politiki twavuga ko hari nka vice president wa Congo Brazzaville, hamwe n'abandi bayobozi batandukanye muri SADC, muri South African Community n'ahandi.
Muri make rero bari umunsi mukuru w'abakatolika, abangilikani n'abayisilamu bose hamwe, baba ari abantu benshi cyane.
Habari abantu benshi cyane kuburyo twabwiye ko imibare isaga imiliyoni cyane cyane ku ruhande rw'abakatolika, kuko niho bitabira benshi cyane. Kuko kandi niho abantu baza n'amaguru bava muri za Kenya, Tanzania, Kongo n'ahandi baza guzimbaza umunsi bamara iminsi myinshi mu nzira baza. Ariko na n'icyo akaba baruhana bayemo bamwe kubwabwe ko bagize impanuka bava muri Kenya bane bagatira mu nzira kubera impanuka.
Urakoze cyane.
Ariko
urakoze cyane Ignatius Bahizuze kuduhiye muri mu byo burambuye mu kanya kari imbere. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi hano turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio 18 mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese.